Igitero chaitanye Jenerali Brigade Atanaze Kararuza chabaye ingeci saha imwe z'agatondo chabereye ku ibarabara ryitiriwe Mutima Mweranda iruhande y'ishure ryisumbuye rya Saint-Esprit muri quartier ya Gihosha commune Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura. Abari hafi yahabereye ico gitero bemeza ko abantu bamutangiriye bari bambaye impuzu za gisirikare bafise n'ibikoho binini binini harimwo n'ibitera marokete. Ahimodokari iwe yarasiwe haboneka ibisigarira vyinshi vy'amasasu nayo muduga yarimwo wari watobagurise rwose bene kumwica batanguye kurasa umuduga igisasu ku ruhande rw'ububamfu umushoferi acagerageza guhungira mu bigo vya Lycée Saint-Esprit naho nyene bamukurikije amasasu mbere n'umuryango w'icuma wo kurwinjiriro w'iryo shure watobagurise co kimwe n'akazu kahari bamwe mu babonye vyabaye bari bahahamutse ku buryo batashobora kuvuga neza ngo bamare icyiyumviro cy'ibyo babonesheje amaso yabo. Ahabereye igitero hari ibisasu bibiri biturika bita Slim bitari byaturitse abasirikare bahavuye babiturisa mu nyuma. Igisirikare cy'u Burundi cemeza ko abantu batatu aribo baguye muri ico gitero. Colonel Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare yabishikiririje mu itangazo yasomeye amenyesha makuru.
Hitavye imana abantu batatu umuhisi Generale de Brigade Atanase Kararuza n'umukenyezi wiwe hamwe n'uwaramucungereye ubuzima umusirikare. Abandi batatu nabo bakaba bakomeretse bikomeye harimwo umwana wiwe uwo muhisi general hakaba umushoferi yaramutwaye w'umusirikare hamwe n'uwundi nyine yaramucungereye ubuzima bakaba bari mu bitaro.
Gushika ubu ako kagwi kateza umutego General Kararuza ntikaramenyekana nk'uko bivugwa n'umuvugizi w'igisirikare. Mugabo intumbero yako yoyirazwa.
Abateguye ubwo bwicanyi nta yindi ntumbero bagamije atari ukuburizamwo ubwiyunge buri mu gisigare cy'u Burundi cavuye mu gikorwa cyo gushyira hamwe igisoda kuva mu mwaka w'2025. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba buri yamirije ubwo bubisha bumaze iminsi bwibonekeza kandi burondera abantu bamwe bamwe bo mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi abatware hamwe n'abandi banyagihugu inzira karengana. Busabye abasirikare bose gutekana kuguma bafatanye mu nda basenyera ku mugozi umwe mu gutuza ububisha nk'ubu. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba bubasaba kandi kwirinda abashaka kubacanishamwo kugira bashikire inyungu zabo mu kwisamburira ko no gusambura igisirikare ari nayo nkingi y'igihugu cacu.
Twese abakomerekeye mu muduga warashwe hari n'abanyeshure biga kuri Saint-Esprit bakomeretse. Padiri Guillaume Bonja umuyobozi w'iryo shuri.
Hariho abana bari bicaye muri kajya kagerite hariho abaronse des éclats de verre kuko ibiyo vyamenetse hariho abandi baguye igihumura baragwa barakunguka ariko nibaza yuko atakinini babaye abo bandi.
Padiri Bonja asaba abategetsi b'igihugu kongereza icungerwa ry'umutekano kubw'ineza y'abantu bose.
Nukuri n'ibintu biteye ubwoba n'ibintu vyibara turakeneye yuko bacungera umutekano ejo abana kumbure bazohava batinya kuza no kuri iri shuri. Dusaba yuko ibi bintu by'ubwicanyi na cane cane abantu barembera abandi bakabica ibiko byohera ko mu gihugu toronka umutekano kwiye kwirango dushobora kwiga no kwigisha cyangwa gukora akazi ka leta nyene. Yego ejo bundi tugurura ishuri nabivuze yuko dukeneye ko twigira ahantu atekanye ahantu hari umutekano kwiye ahantu tuticura ko twicwa canke tutomeregwa nabi haba mu nzira haba no kwishura nyene.
Turetse iki gitero hari kindi cyabereye muri quartier Gatunguru komine Mutimbuzi ku rubibe rw'igisagara cya Bujumbura n'intara ya Bujumbura mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana. Icyo gitero cyabereye ku rugo rw'intwazangabo mu gipolisi cyahitanye umukenyezi w'uwo mupolisi na musaza we. Iyo ntwazangabo nayo yakomeretse ku kuguru. Mu kiringo kidashika amezi abiri ku mugwa mukuru Bujumbura hamaze kwicwa abasirikare batanu bo ku rwego rw'abaofisiye baguye mu bitero by'abantu bitwaje ibirwanisho. Nayo kuva mu kwezi k'umunani umwaka uheze General Kararuza agize umusirikare wa kabiri wo ku rwego rwa generale yishwe. General de Brigade Atanase Kararuza yarigeze kubicegera cy'utwara ingabo za ONU zigarukana amahoro mu gihugu cya Centrafrique hagati y'ukwezi kwa 12 umwaka 2013 n'ukw'icyenda umwaka w'2015. Ubu yari umujyanama mukuru ajejwe ibibazo by'umutekano n'ukwivuna abansi mu biro by'icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu. Bene umutambukanyi wiwe basize impfubyi zine. Eloge Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.